abarundi barenga 260 bahungutse kuri uyu wa gatatu banyuze ku mupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakigera kuri uyu mpaka uhuza ibihugu byombi, bakiriwe n'abashinzwe gutahukana impunzi mu Burundi hamwe n'abakozi b'ishami by'umuryango w'abibumbye ryita impunzi rya ASER. Nestor Bimenyimana ashinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yareserukiye leta y'u Burundi mu muhango wo kwakira aba barundi bahungutse bavuye mu nkambi ya Rusenda.
Kaze rero barundi bene wacu muhungutse muvuye mu gihugu cha Kongo muzananye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda, turabakiranye ugweze ku izina rya leta y'u Burundi, leta mvye leta nkozi. Nimushike muri isanze, mushitse tubakumbuye, mushitse mu gihe cyiza cagatasi, mushikiye muri bene wanyu bari babanyotewe. Nimushike rero muri isanze.
Aba barundi bahungutse biganjemo abana n'abagore bavuga yuko batewe ubwoba n'umutekano muke bagenzi babo mu Rusenda bagenda bahura nawo hamwe n'ikibazo cy'inzara baterwa nuko batinda guhabwa ibifungurwa na pamu.
Ndashimye haseri yatwimbiriye ko kabidutahuye, hariho benshi biyumvira gutaha ntibaronke uburyo bwo gutaha kuvana uko ntabari kugira ngo ube hariya mu Rusenda birakomeye cyane. Ariko ndashimye kuba twe twavuyeyo tuba dukiriye abandi nzira. Turabasabye ko abo bitaho cyane kugira ngo baronke uburyo kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse ari amahoro. Kuko abasigaye barahariya ni benshi cyane. Ibibazo twahura nabyo twahura n'ibibazo by'intambara, ibibuha.
Jyewe impamvu itumye mpunguka nta mutekano dufise. Turara hanze, turara turiruka, abantu baricwa, nicyo gituma fashe inzira, inzara, abana ntabwo bariko bariga barabirukanye. Nicyo gituma fashe inzira yo gusubira.
Umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi Nestor Bimenyimana aramara impungenge abarundi bose bari mu makambi bifuza guhunguka.
Abarundi bose bari mu makambi, yaba makambi ari muri Kongo, yaba makambi ari mu bindi bihugu, tubatera kama ko guhunguka bakifadikanya n'abandi barundi mu kwiteza imbere. Nidushaka kwiterambere risigaza umuntu n'umwe inyuma. Aha rero dusubiramo akamunye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi yama yateye abarundi bahunze ko guhunguka. Byukuri abarundi bose bahunze nibavyumve, nta mvu nimwe yotuma hari abarundi baguma baturatura hama kandi igihugu cy'u Burundi cyuzuyemo amahoro n'umutekano, umwimbu umeze neza, ibintu byose bitonze neza, mugabo hakaba abarundi baguma mu buhungiro. Twifuza ko bahunguka baze kwifatikanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere.
Nubwo abo barundi bahungutse muri bo hari abafite ikibazo cyo kutagira aho bazahitira bitewe n'uko nta matongo bafite mu Burundi.
Ikibazo jewe mfise ndatashye mu gihugu cy'u Burundi kiwacu nyote yuko no gisubiramo, ariko nuko mpita mpitira mu ibarabara ntafise itongo, nka papa wanje yapfuye nta tongo adusigiye, umpita nyerera nka mayibo. Nifuza ko bomfashe iki bompereza ahantu noshikira nticara nange mu Burundi.
Jewe ndanezerewe cyane ko bamvuye mu iki gihugu cya Kongo subiye mu Burundi wacu kandi nkomeye kuko hari beshi bahasize ubuzima. Nico gituma ndenzerewe cyane no gusubira iwacu. Twebwe ikintu bodufasha hariya nuko botugarukira kuko tumaze imyaka myinshi twaratudahari, ibintu byaranonekaye, ntidusaho dushikira, ntidusaho tuba, ntidusaho turima. Badufashe baduhereze n'ifungurwa zikwiye kuko nta kintu dufise twarondeye.
Ubuyobozi bushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bumaze kwakira impunzi z'abarundi zahungutse zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 8,000 kuva mu mwaka w'2021. Ni mu gihe haseri yo muri Kongo umwaka ushize yavuze yuko abarundi barenga 7,000 aribo bahungutse bava muri Kongo mu mwaka w'2021. Veda Singabo kubwa radijwi ya Amerika kumpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.